Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri cya 18 muri kumera Jo Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Novuga ko ari gutura tuzi umuntu uno munsi urayaha ejo urayihariya bigusaba ubundi buryo bigusaba n'utuntu twara uryamako ugiye gututwa wifuka ntego kuronka ico mfungurira umuryango ngaho n'utwo nja gufungura hariya.
Uyu ni umushinga ntaize Felani Mbona umwigisha mu ntara ya Muramvya avuga ingene kwimugwa aho barangurira akazi ku mwaka bivuna. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko abashinga amateka ba Leta Zunze za Amerika barayi batoye ku bwinshi itegeko rijanye no gufatira ibihano bishasha igihugu ca Irani. Abategetsi ba Amerika bagabishije ko bazofata n'ibindi bihano mu gihe Irani ibandanya guhungabanya umutekano wo mu karere k'ubuseruko gushigikira imirwi y'iterabwoba guhingura ibigwanisho vya misile hamwe no kwirengagiza amasezerano yo muri 2015 kwijanye n'ibigwanisho vya nuclear. Irani ifatikanije kandi ifitaniye murantunga na Amerika n'ibindi bihugu vya rutura. Ingingo y'iryo tegeko hitowe mu gihe Perezida Donald Trump wa Amerika vyari vyagaragaye ko ariko aragerageza ko iyo tegeko ritotogwa. Mu gihe abanyagihugu ba Venezuela bategekanya gukora imyerekano y'imisi ibiri mu gihugu cyose kuva kuno wa gatatu, Luis Almagro, umuyobozi w'ishami ry'amareta ya Amerika, yagiranye umubonano kuri uno wa kabiri n'uhoze ari umushingwamanza muri sentare mpanabyaha mpuzamakungu kujanye no kwitwarira abategetsi b'igihugu cya Venezuela. Mu kiganiro yahaye imenyeshamakuru kuri uno wa kabiri, Almagro yavuze ko umushikirizamanza Luis Moreno Ocampo aturuka muri Argentine azofasha ishami ry'amareta ya Amerika kwiheza nimba Leta ya Venezuela yarahohote agateka kazi na muntu kugira ngo yitwarigwe imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Muri izo manza hazokumvirizwa abahohoterewe ubuzima hamwe n'abari bagize Leta ya Venezuela. Umuryango w'ibihugu vya Buraya watangaje ko ugiye gutanga amafaranga angana n'imiliyoni 116 z'amadolari y'Abanyamerika ku gihugu c'Ubutaliyano kugira ngo gifashe gutorera umuti ikibazo c'abimukira binjira baciye mw'ibahari Mediterane. Kuno wa kabiri aho yavuze ko yashinze umugwi udasanzwe kugira ngo ukorane n'abategetsi b'igihugu c'Ubutaliyano. Uyo muryango wemeje ko iyo mfashanyo yongerejwe ku bice bishika kuri 12 n'ibice 5% yaramaze gushikirizwa Ubutaliyano. Ubu iyo mfashanyo ikaba ikwije umuriyaridi w'amadolari. Abajeje gutabara mw'ibahari ya Mediterane batangaza ko mundwi iheze batoye ibiziga by'abantu bashika ku 13 muri bo harimwo abakenyezi n'abana abashika ku 167 nabo nibo barokotse. Radio Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda no tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva urutonde rw'iganiro vyacu rutandukanye muce kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook. Adresse yacu ni vewa radio yacu. Iganiro ntiwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ndanabahani kaze ukwimura bigisha muri leta bigitsina gabo kunwa kutashe biri mu bihungabanya ubuzima bw'abegereje imyaka yo gukukuruka. Ivyo byemezwa na bamwe mu bigisha bafatwa n'iyo ngingo ni mu gihe bavuga ko hari hageze ko bategura kazoza kabo batekanye ari kugasanga kunwa kutashe barimugwa. Ijwi rya Amerika rero ryashatse kumenya ubuzima bw'umwe mu bigisha begwa n'iyo ngingo. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse yamusanze mu ntara ya Muramvya abanze atubwira umwidondoro wiwe.
Nimbona Zefira numwigisha wo mu mashure y'intango. Uwo murimo yahora urangurira ku ishure shingiro rya Muramvya ya mbere. Avuga ko yatanguye akazi mu mwaka w'1990. Abandanya twiganira ko mu myaka 13 ya mbere yimuwe incuro 8 aho yava mu ntara ajanwa mu yindi canke mu ikomine ajanwa mu yindi. Uyu mwigisha asanzwe avuka mu ntara ya Muramvya atangura ducira ku mayange uko yagiye ari mugwa kuva umwaka wa mbere atangura akazi.
Kuva ico gihe nakoreye mu ntara Kayanza muri komine Gatara, umwaka uheze nja mu Kayanza ahantu muri zone mu Bwari, umwaka uheze umwaka w'ishuri 1992/93 nca nyungururiza i Muramvya ahantu ku ishuri Murambi. Aho hose naguma ngendagenda, nukuvuga ko uko umwaka wahera uri kurakora akazi ko kwigisha karanagoye murabizi biraruhisha. Hanyuma 1996 ndi Murambi ku ishuri Murambi nje ahantu kunyakarago aho byari birometero hafi 10 kugenda no kugaruka n'umuruho wose.
Hagataha uyu mwigisha yarigeze kuba umukuru wa zone Murambya, akaza avuga ko nakone karimo umuruho.
Ijoro n'umutaga wiruka uhanura ugira gute wumvikanisha abantu, akazi ko mu ntwaro karagoye cyane. Hanyuma rero ningize ngo hinge ndasubiye kuri integra nguri mushasha mu 2011 ngo subira wi deplace basubira kunkura kuri Muramvya ya mbere nja muri komine Bukeye ahantu mu Bukeye mu Gikonge ku ishuri ryo mu Gikonge.
Aho ngende ibirometero bingana gute uvuye hano muhira?
Mbo haragwe kugenda cyane naho ibirometero byari bike cyane ariko ntibyari byinshi. Umuntu yaragerageza kugenda naho imyaka ariko yaba myinshi kugenda ukongera ukagaruka isani n'usunyene.
Uku kuguma umuntu yimugwa nko muri kino gihe afise umuryango avuga ko bitamworohera kuko bimusaba uburyo bwinshi adashobora kuronka mu mafaranga ahembwa.
Sinovuga ko ari uko bisa no gukura umuntu mugabo ni hafi kuko bakunguruje, novuga ko ari guturatuza umuntu no kuri murambabarira ababyumva batubarire kuri iyo mvugo no guturatuza umuntu. Uno munsi urayaha ejo urayi hariya bigusaba ubundi buryo, bigusaba n'utuntu twara uryama ko ugiye gututwifuka ntezo kuronka ico mfungurira umuryango ngaho n'utwo nja gufungura hariya.
Ivyo biruko mugi avuga ko kugira ngo ashobore gutunga umuryango bimusaba kwiyungunganya hambavu yaka kazi ko kwigisha.
N'abanyincubahiro baduhemba baratse uburyo bw'umwarimu ingene bumeze. Kugira ngo wiyungunganye ugire umugambi ugire iki kubaka inzu ntezo gufata ideni ubwa mbere yo kugura parcel, ntezo gufata ideni yo kubaka. Aho rero hose ntezo gufata ni deni yo kugira ngo aburire umuryango ndawutunge umwana aje ku ishuri, ntezo kugura amata y'umwana ndiruka. Biragoye kuvuga ngo umuntu arakwije kandi ndabizi neza so mwigisha wari we wese batungwa n'umushahara nkanje ngo avuga ati jewe ndashobora kubaka inzu mu myaka 5 ntafashe ideni cyangwa 10 adafashe ideni nta numwe.
Ubu rero muvuga yuko mukiri ko murari amadeni.
Amadeni gusa, amadeni menshi manini manini kandi naho nyine turonka turushe tukayakoresha turushe. Yego amadeni manini manini gusa.
Kubwo uyu mwigisha hamwe yo kwimurirwa ku ishuri rimusaba kugenda umwanya muremure ivyo mworohera?
Oya oya sinohashobora n'ukuri nuko nyene kugira ngo sinohashobora n'ukuvuga ko no bangize nti ndataretse amaboko. Biragoye biragoye kuko kuvuga ngo guheba kandi no guheba sinumva ngene no bivuga kuvuga ngo urahebye urahebye akazi ntibiryoshe siteka mugana uwo wakoreye kugufata neza akaguherekeza mu myaka uri kura uregereza gukura naryo niteka nivyerekana ko agushimiye ko wakoze ikintu cy'akamaro utamenje utamenye ibanga utahemutse igihugu wagumye cyubaka.
Uyu mwigisha abona ko leta yari ikwiye kubaha umwanya wo gutegura kazoza bari mu kibanza kimwe.
Leta murabizi ko hari ivyo igira ukwayo mugabo naho nyene zari kuba byiza umuntu agumye hamwe akagira ati aha hantu reka ndabe basi nakavi nshiremwo agatungwa gatoyi ndondere impendagira n'agakaratusi ntera agakaratusi nteze imbere igihugu aho negereye kugira ngo nkukuruke ndonka ushikira. Naho leta hari utwo itegura pansyo yego yadufasha nayo nyene mugabo ikadufasha no kubika utwacu buhoro buhoro mugabo si ibintu bishemeye gose kuburyo umuntu yogira ati nkukurutse mfise ikintu cyane cyane nk'akazi dukora kagoye mubizi.
Umugambi wo kwimura bigisha watanguye umwaka w'2009 ariko n'imbere yaho umwigisha yarashobora kwimugwa kumva zitandukanye. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Hari kutabona kumwe ibintu hagati y'abacungera pariki ya Ruvubu n'abanyagihugu barimira ku nkengera z'urwo ruhongore kama habarimye basaba ko urwo ruhongore baruzitira kugira ngo inyamaswa ntizisohoke kubonera imirima. Abacungera nabo bakavuga ko mu barimyi hari abatega imitego izo nyamaswa. Fidel Antoine Nsabimana umunyamakuru wacu mu ntara ya Gitega yavuganye n'izo mpande zose maze adutegura ino nkuru.
turashobora gutera nyene nk'ibiharage haje kompesha ugasanga zabiriye kurutasi twarimo ibigoro ugasanga zabiriye zahejeje uwe nyene bikoneye nyene urihangana ukaguma ngaho nyene ugasonda ukazurasumasuma
uyu numwe mu bakenyezi barimira ku mutumba wa Gasave muri komine ya Kigami ntara ya Cankuzo kunkengera z'uruhongore kama gwa Ruvubu bo barimyi bavuga ko umubano wabo n'ibikoko biba muri urwo ruhongore kama utoroshe nk'uko Yuriya Ngendahayo abandanya bivuga
umubano w'ibi bikoko wewe n'ukuri tuteye ibijumbu ntiturya tuteye ibiharage ntiturya burya ariko bwo twama mu nzara ikaze kandi turarima ibijumbu birahaba imyumbati irahaba ibyo birahaba mugaturimye ntiturya kandi iyi Gasave yose zaje zirona nyene nta kibazo ijambo no gushikiriza ngo dushikire mbere bakazoziti
naho turi Yuvinari nawe nyene arimira ku nkengera za parike ya Ruvubu
ziratonda nk'umunsi umwe nk'imbogo zikaza zikagira imikeri ku mwonga zikarya imikeri ziracumisa zikaburya bose zikamara
Matias Darizi umurinzi akaba no mu bayobora ingenzi zigendera parike ya Ruvubu avuga ko barimye bagiriza barinzi ba parike ko baribo barerekera ibyo bikoko
baridoga yuko tubarerekeye kwintuze kw'ibikoko biza kubone mu gihe y'ubwatsi bwa buze birizana nyene bikabikona imirima mu gihe cy'impeshi cyane cyane niho bitera kona
Misigaro Izayi nawo n'umurinzi muri parike ya Ruvubu amenyesha ko gucungera inyamaswa ziba muri iyo parike ari kibazo gikomeye kuko bishika nabononyi bakabaca mu gyahumye
imisanzwe iyi parike ya Ruvubu yorose gucungera bwa mbere hoho nizitiye kandi ifise ibirometero byinshi muciye muri koti imwe abononye musanga babacanye ku yindi koti mwagira kuza ku yindi kwiriya koti mugasanga bace ku yindi koti urumva rero ibyo ziri mu bituma nyamukuru bitwereka yuko iyi parike ya Ruvubu itatwohera cyane gucungera bivanye kandi no kubera abakozi rusanze turi na bakeya rusaba kuyikwiragira yose ku munsi umwe ngo tuyimare ingorane ya mbere baronderamo amafi cyangwa bakaza guhiga ibikoko cyane cyane mugabo ubononye bw'amafi bukavukunda gukara mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwezi kw'icyenda uruhigi nako ugasanga rurakunda kuboneka cyane guhera mu kwezi kw'icyenda mu bihe by'imvura kugera ku kwezi kw'12
ko washatse kumenya igituma uruhigi rw'inyamaswa rukara mu gihe cy'imvura Misigaro Izayi araduha insiguro
muri icyo gihe usanga hariho ukuntu ishyamba riba rimaze gutangura gukura cyane bakaba basubira kuronka uburyo batwinyegeza ku buryo tudashobora tubabona ibikoko bibangamiwe cyane bakunda guhiga ngaha muri ishyamba muri parike ya Ruvubu ubwa mbere hoho n'imboga hakaba n'ibindi bikoko bita indonyi n'impongo ibyo nivyo bibangamiwe cyane muri parike ya Ruvubu twebwe iyo rutomboye tukamufata umuhigi turamushyikiriza ubwa mbere hoho abadutwara nabo bagaca babazana bakabafunga hanyuma bakabasisira amabazezo gucima ubutunga bakabacira imanza
Mariko Wakunda Intwari umuyobozi w'uruhongore kama gwa Ruvubu amenyesha ko manama no gufashanya mu mashirahamwe byatumye haboneka kukumvikana ku neza y'ibinyabuzima biri muri iyo parike
abanyagihugu bamaze kugira amashirahamwe baritorera ibyo bashobora gufashwa umugambi wagiye ucubafasha urabaha impene ku imitumba yose kuva mu Cankuzo Muyinga Ruyigi Karusi ku mitumba yose hanuriwe na parike hagiye habonekaho ishirahamwe rimwe rimwe rigenda rihabwa icyo yifuza harabasavye impene ibo barazihawe harabasavye ibitiba abunyene barabihabwa kubera amanama menshi yagiye azara aratunganywa biragaragara neza yuko ubu hari ihinduka nimba ari mustanteri nimba ari chef de poste nimba ari umupolisi hari hagize akantu kabaye baratujya akara bakatubwira ati hari ikintu kiriho kironekara muri parike tugashe tugerageza tukagikorera hamwe
parike ya Ruvubu yise uburinganire bwe gitari 1058 ikabikora ku ntara zine Cankuzo Muyinga Karusi na Ruyigi ku muremero wa komine Kigami ntara ya Cankuzo mu seruko bw'Uburundi Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Urakoze nawe Fidel d'Antoine Nsabimana. Urundi kiri mu bihugu bitatu vya mbere bikenye ku isi nayo abarundi babiri kuri batatu babayeho mu bukene bwinshi ivyo biri mu cegeranyo giherutse gusohogwa n'igisata ca ONU kiraba ibijanye n'iterambere ku isi PNUD leta y'Uburundi menyesha ko ibitigiri igiye kubikoresha mu gusaba abayifasha kongereza inguvu mu kuyisahiriza migambi y'iterambere no kugwanya ubukene nyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yaracishije amaso kuri ico cegeranyo dukurikire bimwe muri bikirimo
ico cegeranyo c'igisata ca ONU kijeje guterambere ku isi PNUD cerekana ko myaka 25 iheze Uburundi bwagumye buri mu bihugu bitanu vya mbere bikenye kurusha ibindi ku isi urugero rw'ubutunzi n'iterambere vyerekanwa mu vyegeranyo vya PNUD kuva mu 1990 vyama vyisunga ibintu bitari bike harimo amafaranga abantu binjiza ku mwaka urugero abanyagihugu bashira abana babo mu mashure n'amahirwe bafise yo gushobora kuja kwivuza abahinga bapinyuda bemeza ko ibi bituma hatangwa igicapo kibereye mu byagezweko n'ivyo korwa aho gufatira gusa ku mafaranga umunyagihugu yinjiza muri rusangi ku mwaka nkuko abahinga mu byerekeye ubutunzi bakunze kubikora. Arthur Rushemeza umuhinga wa pinyuda ku rwego rw'u Burundi asigura ko iki gihugu kiri mu byambere bikenye ku isi no mu karere aratanga uturorero.
Icyambere nuko nk'ubukene bukiri bwinshi nk'abantu bakenye cyane ibyigwa biheruka birekana yuko Abarundi babiri kuri batatu bari mu bukene bunini cyane, kandi naho twateye imbere mu byerekeye amagara y'ababyeyi amagara y'abana bakiri batoya birerekana yuko Uburundi bukiri inyuma byerekeye urunganwe mu bihugu cyo muri Afrika iri munsi ya Sahara turacara inyuma.
Kugira ngo Burundi buve inyuma Rushemeza atubwira bimwe mu byakorwa
imigambi n'ubikora muri byinshi batibagiye no kufasha umunyagihugu kugira ashobore kurabitira mbere giwe iyo rapuye ravuga yuko guteza imbere ya demokrasi societe civile gatera imbere gushobora kuraba ibintu bitagenda neza ikabishira imbere bwa biciriye mu biganire ama politique yo gufasha abatishoboye imwe bita politique protection sociale mu France cyangwa kurinda impanuka zishobora gushika nk'ibi bita katastrophe naturelle ishobora gutuma inzara itera gusumba ibyo byose akaba ama politique atumya umuntu yitanga ibyo byose akamenya ngina byifatamo bibaye ndagurika vipiye usanga bitera isi ugasanga birunyuye nk'ubukene bubaye bwinshi ingya zirabuze novuga yuko ari bisata byinshi tuguteza imbere kimwe ivyerekaga gateka kazema na muntu ubutungane guteza imbere ubutunzi kugira abantu bose baronka akazi abantu bose baronka kibabeshaho.
Mu kurindira kwizo vyifuzo bishitswa leta ihamagarira abegwa n'iterambere ry'abanyagihugu bose gufatira kuri iyi raporo mu guhindura ibintu. Jean Bosco Ntayimpera umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari bereye.
J'invite donc toutes les parties prenantes au développement du Burundi, notamment les représentants du Parlement, du gouvernement.
Agira ati mpamagariye rero imigwi yose yegwa n'iterambere ry'u Burundi nk'abashinga amateka n'abakenguza amateka intumwa za leta amashyirahamwe yigenga abikorera utwabo n'abashakashatsi kugira iyabi raporo kugira ngo bimbike mu mikenyuro n'ingingo zotuma habiterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza
personne pour compte et pour enrichir nos outils de politique et de plaidoyer en perspective.
Rushemeza na baragaruka ku kindi kintu nyamukuru afata ingingo bakuye kwihutira.
Icambere cambere no kugira ama politique yegereye abakenye gusumba abandi. Icambere murumva yuko ifo kumenya abo bantu bakenye gusumba abandi canke bakumiriwe bafise ingorane zabo tukamenya abaribo hama imigambi ikaca cane cane imigambi itera imbere ihera kurabo. Abantu turazi ko abantu benshi bari mu mihana mu burimyi imigambi itegerezwa kuraba ingene abo bantu butera imbere kandi bagatera imbere bimwe badasubira inyuma biguma bibandanya bakinjira mu marezo mu masirku y'ubutunzi bagashaka gukorana n'andi mashira hamwe umwe wese ahari akaronka ikibeshaho umuryango wiwe.
Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikiganiro cya Pinyuda cyerekana ko urugero rw'iterambere n'ubutunzi ku isi rwongerekanye ariko ko mu Burundi rwagumye mu cyicaro cyo hasi Faible Development yime mu Gifaransa. Icyo cyegeranyo kivuga kandi ko ku isi nubwo abantu bakomeje kuba mu bukene igice kimwe gusa ku ijana cy'abakire bahebuje bizizwe ubutunzi bw'isi ku bice mirongo ine na bitandatu ku ijana. Eroje Burika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara ishami ry'umuryango ishami rya ONU ryitaho impunzi RCR ryaratanze isoko ryo gukora ibizuku bikoreshwa mu guteka ibiribwa mu makambi y'agategekanyo abarizwamo impunzi z'abarundi muri Congo. Ni mu rwego rwo gukingira ibidukikije. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo atubwira byinshi kuri ino nkuru.
Hirya no hino ku mabarabara avi baraka na uvira ugenda usanga harunzeho amasiteri y'inkwi ziba zitegerejwe kugemurwa mu nkambi yo mu Rusenda, aho inyinshi muri izi nkwi abaturage b'abakongomani bazitema mu mashyamba ya kimeza abandi nabo bakazitema mu biti by'imyembe, bityo bigatuma amashyamba agenda arushaho kurangira muri sekiteri ya Tanganyika inkambi ya Rusenda iherereyemo. Mu rwego rwo kurengera ibidukikije ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi HCR ryeguriye zimwe mu mpunzi z'abarundi isoko yo gukora ibizuku bikoreshwa mu nkambi z'agateganyo kugira ngo zafashe izi mpunzi zatangiye uyu mushinga wo gukora ibizuku kugera ku ntego yo kwigira no kurengera ibidukikije ziyemeje.
Ubu kushona munsi turafise ubushobozi bwo gukora itoni zirenga zibiri cyangwa isatu ku munsi bivanye nuko matere zihari hanyuma nta bushobozi bure ukabije turaronka cyane guretse gusa ko dufise abantu babitugurira ari nka sere mu ntumbero yo gushaka kugabanya guhonya ibidukikije nuko bwa baracibiti cyane cyo gituma hasere yafashinga kugira duhura ibyo ibyo bizuko twa turakora nga mu ntango batubwiye yuko bakwiye bagira batangure gutanga bizuko mu nkambi mugabo byabonetse yuko bigifashe bizofata umwanya muremure kuko abarefugee ni benshi ariko ito bahisemo kuduhereza amasantre da amasetre de transit na make asanzwe yakiramo abarefugee bajya bava mu mpinga itandukanye no kuvuga ubu batubwiye ko tushagweza kwanza za kavimvira sangi hamwe na monge monge
inamoro Claude numwe mu banyamuryango bagize irishiramwe rikora ibizuko avuga yuko kuvaho batangiriye imirimo yo gukora zuko badashobora kubura amafaranga yo gufasha imijyango yabo nubwo bakora urugendo rurerure rwo kujya gushaka imyanda yo gukoresha ibizuko muri territoire ya Uvira na Fizi
kizuko iyo ndagikoze kiramfasha mu buryo bwo gicana kikamfasha mu buryo bwo kuranga amafaranga mu buryo bwo kwambika umugore mu buryo kwiyambika ndetse mu buryo bwo kuyungunganya mu duce rutandukanye intambamye nazo tugenda duhura nazo nka jewe muri service yiwanje ni kuvuga yuko mfata ibirere birebire cyane ni kuvuga yuko njya mu mihinga itandukanye yavuye ko materi va mu mihingo myinshi cyane materi turayikura aho bita imisisi ndetse nkagenda za sebere nkagenda ahambita za mukinja simbi katanga njya guhiga mu materi imyavuye yose niyo tugenda twegeranya ahiri hose ndetse tugashika n'ahantu hatandukanye tugatanga amapubere kadarushiramo ijya myavu bakubura cyangwa ijya myavu ibaraboreye ahantu nko mu kinogo cy'inyabarega byose tukayegeranya tukayitekera mu mifuko kayihingura twaje gushaka kwishantiye hari n'amaprodi dushiramo kugira ngo briquette be yavamwo
abanyamujyango birishiramwe rikora umurimo wo gukora ibizuko mu nkambi yo mu Rusenda uko ari 70 basanga bagifite imbogamizi muri uyu murimo bakora bitewe nuko hari ibikoresho bifashisha mu gukora ibizuko bagenda babura nkuko twabitangarijwe na Iranz Olivier umuyobozi uhagarariye abakora ibizuko muri inkambi
je nkuse rukirishira hamwe mbona ko ibikoresho ari bike cyane bikoresho dufise murabona yuko nk'amabase dukoresha base en plastique nayo ntakomera cyane kwera ni ibintu baguma ba baponderamwo nubwo ko ibintu bitakumanyagurika ofite nta bikoresho dufise nta mabido nta mabase nta biki twasabye twasabye ko bashaka kuturozanira na afritank nk'abirwa twongiriza afritank imwe hari ngo nibazo cyane tuga duhura navyo ahubwo tugasaba ko nkuwo kumva ibyo twa turakora ngako ni project ubona ko ishobora kuzofasha abarefije igafasha kandi nabandi babanyuma ikambi uwo kumva akakamo kiwasha kugira app akaza kadufasha nacyashye kunje ni modoka ku modoka cyake kwatugora
kurundi ruhande imwe mu mijyango yo mu nkambi yo mu Rusenda yakoresheje ibi bizuko itangaza ko hari utunenge bigenda bigaragaza ugereranyije n'amakara cyangwa se n'ingwe basanzwe bakoresha
udukarora cyana kuko nkaho baze pokeye ugiye ukagura uduka ugatekanya na za tayize wawe usanga wokoye umuvuko w'amakara mugabe ibyo bizuko oya cyana n'ibizuko na 30 nkono y'ibarage tarasha n'imeshera ko bica bigira urunyota gwishi muziko bigatuma bya bizuko bica bituba kubera urunyota gwishi ruhunguruka
tubamenyeshe yuko hari n'ibindi shiramwe by'abakongomani najyo gyatsindiye isoko yo kuzakora ibizuko bizakoreshwa mu nkambi yo mu Rusenda irimo impunzi z'abarundi 30,000 bedasengabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Sino nkuru zose mushobora gusubira kuzumviriza muce kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya n'ikiganiro cy'amagara y'abantu no musi rero tuza kusubiramo ikiganiro twari twarabashikirije tubisabwe n'abanyagihugu mu ntara ya Ruyigi bemeza ko bagisonzwe n'indwara y'amaso Nyamakuru wacu Raisa Liliana Inamahoro yaregereye muganga rongo intara y'ubuvuzi ya Ruyigi muganga Pierre Minani aramubaza utubazo dutandukanye reka tubahe akanya basubira tuyagire
Muganga Pierre Minani arongoye intara y'ubuvuzi ya Ruyigi arasigura ibituma nyamukuru vyiza ingwara z'amaso hamwe n'ibimenyetso vyazo
Mugwayo umva yamarushe canka kamene ku mutwe canke amaso agahishira ugasanga ari yagaza mu maso hariho nk'indwara y'amaso ishobora kuba yakomotse ku yindi ndwara ariko hariho n'izindi ndwara zishobora gufatira kumaso nyene ni nkingwa dukunze gusanga kwa gwayi baza kwivuza kubera kumbure ibirere byahindutse ico twita ama conjunctivite allergique so ndwara ziragwiriye ugasanga umugwayi aza kubwira ko amenetse umutwe canke ukabona nyene ko amaso yiwahishiye kubera kumbure abari nko muci ari nko mukungu kumwishi cyangwa ugasanga ni gihe cy'imbeho nyinshi
uyu muganga abandanya amenyesha ko muri zingwara z'amaso hari ziva ku ruherekerane go mu miryango agatanga karorero kivuduka cy'umuri ndi w'amaraso hamwe n'ingwara y'igisukari canke nk'izindi ababana hafi bashobora kwanduzanya nk'izo bakunze kwita amaso yimbwa iyo bishitse naho umwana akavuka gwaya amaso akeshi bita umuhondo abo mu buvuzi barashobora kuyavura agakira bitagoranye ahani mu gihe abo mu mitumba kenshi bayita ingwara y'akazuba gaserutse kuko ari mumwe mu buryo bakoresha kugira umwana ashobore gukira mukamenya ko aha mu ruyigi bafatiye kuvyegeranyo bafise umugwi munini w'abagwaye ingwara z'amaso wibonekeza mu banyeshure nk'uko makuru dukura mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi abivuga ku kibazo cy'uko ikena ry'umuyaga nkuba wibonekeza mu bice bitandukanye riri mu ntandaro y'ibisinzikaza amaso y'abanyeshure iyo bari ko basuramwe ivyigwa ku mucuda kwiye muganga Minani Pierre yishura ati
so muco uheza ugatera indwara y'amaso ahubwo ugasanga umunyeshure aguma akoresha inguvu nyinshi kugira ngo abone neza iyo hari umuco muke akava hagatangura nko kumereka umutwe chanke amaso arashobora gutangura kumujya ivyo birashoboka rero bari ko bariga kubanura yuko atanguye kumva ariko araruha biriko biranka yoheza kaza araruhurira amaso kuko benshi usanga arabaheza bakaguma bihatira kugusoma bakoresha inguvu nyinshi baheza bakagira ivyo bimenyetso
mugihe bigaragaye ko umuntu afise ibimenyetso vy'ingwara z'amaso abaganga babahinga banonose ivyizi ingwara baramuvura mu kumuha imiti mu kumwandikira marori chanke mu kubaga iyo bibaye ngombwa atwovuga nk'izizwi ku mazina ya cataract na glaucome nuko babandanya babimenyesha hari zo bavura zigakira burundu n'izindi bisabwa ku muntu azigendana agafata umuntu ubuzima bwiwe bwose muganga Minani Pierre aramutswe ino ntara y'ubuvuzi ya Ruyigi aratubwira uburyo butandukanye bavura abafisi ingwara z'amaso
nikuvuga yuko murage amarori muganga ashaka kwandikira umugwayi haba harimwe ububasha bwo gushobora kugukwega ikintu kiri kure cyangwa imbere ugasanga nabagwayi bafise ikibazo cyo bona ibintu biri hafi cyane naho nyene umuganga araheza akamwandikira amarori ahuye n'ico kibazo afise ugasangana amarori arimo ububasha bwo gushobora kwegeza kure ico kintu imiti ya mama akenshi ni imiti umuganga ashaka guha umugwayi kugira ngo gusapfupfa haze bimenyetso bimwe bimwe
uko ibintu biri aha mu ntara y'ubuvuzi ya Ruyigi nuko hari ubukene bw'abaganga banonosoye kuvura bene izi ngwara ani mu gihe hari ibigo bibiri gusa ku rwego rw'intara yose byiturwa nabo bagwayi navyo nyene bivuriramwe abaforoma babahinga bita mu gifaransa technicien supérieur en ophtalmologie byumvikana ko atari abahinga kanuni banonosoye kuvura ivyizo ngwara muganga Minani Pierre aravuga ingene bagerageza kuvyifatamwo
umuganga afise ibikoresho araheza akabumviriza akabapima hanyuma ari nk'indwara abona ko ashobora kufasha uwo mugwayi akamufasha ariko ari nk'igihe abona ko bimurengeye agaheza akamurungika aho bashobora kumutunganiriza gusumba aha novuga yuko nk'izi z'uruhumyi bisaba yuko umugwayi barinda kumukora bakamubaga ico bita operation izo rero nizo usanga umuganga ategerezwa kurungika uwo mugwayi cyane cyane abafise ibyuma bikwiye bashobora gukora iyo gisho gihe
Hamba vuyo bubukene bw'abahinga bizi ngwara z'amaso haribonekeza kujuragirika kuba babandikiwe imiti ibintu bikunyogwa kandi nuko atabigo bikorana na mituere mu kuvura amaso amunara kugira byorohereza abagwayi mu bijanye n'uburyo bw'amafaranga kuri zingorane mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi mu ntara ya Ruyigi nibahakana ko ari imwe mu ntambamye ku bijanye no kuvura abafisi zingwara z'amaso
icyo twovuga nuko kubera amagara y'ikintu kizimbere baraheza bakagura ayo maruri ku giciro bishijana kuyijana
uyu muganga Minani Pierre arongoye ino ntara y'ubuvuzi arangiza amenyesha ko benshi bafata minenegwe ingwara z'amaso kandi zishobora gutera uruhumyi iyo zitavuwe neza hakiri kare mu ntara ya Ruyigi Kaiser Lian inamahoro Ijwi rya Amerika
akabino ngaha duce dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza Diane na Hazoma ari kumwe kuri mikro na Innocent Kimenyari muhinga bw'ivyuma twemitse bipfurije kugira kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu.